Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamara na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Jewe Diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mu Burundi impingi iracari ndende kugira ngo ico gihugu gishike kwihangiro risabwa n'ishamwe mpuza makungu gita magara y'abantu OMS kwijanye n'incancu
hamwe hamwe n'ubu hariho imigu y'abantu bagikurikirana kwemera nibaza koba tajanye bamwe bita abemera bya Zibia baracyabaye intambamye.
Uyu ni Tade Ndikumana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza cha sida mu gihugu cy'u Burundi avuga mu zimwe mu ntambamye zituma hari abantu batari ko barahurumbira incancu turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko abantu bitwaje birwanisho bateye ikigo kivura abandi uyu mugera wa Ebola mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo kuwa gatatu baragiturira imbere yo gutana mu mitwe n'abajeje umutekano. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu. Ibiranga barwanyi n'imvo yatumye babikora ntibiramenyekana. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yavuze ko abagwayi 38 bakekwa kuba baranduye Ebola hamwe n'abandi 12 batowe uwo mugera bari muri ico bari muri ico kigo igihe ico gitero caba. Yavuze ko bane muri abo banduye bahunze kandi abandi baracarondegwa. Nta numwe muri abo barwayi canke mu bakozi yakomeretse nkuko vyashikirije n'uwo mushikiranganje ishami ry'abafaransa ry'abaganga batagira imbibe MSF Médecins Sans Frontières rirongoye ico kigo hamwe rifatanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu barateye ivyatsi ico gitero. Ico gitero cabire mu gisagara ca Butembo kigize kabiri muri inondwi kibaye mu karere ko mu buseruko kavugamwo Ebola. Perezida wa Irani Hassan Rouhani yanse kwemera itanga imihoho y'umushikiranganje migenderanire n'amakungu Mohamed Javad Zarif mu rwandiko rwasohowe ejo kuwa gatatu n'ikimenyesha makuru cha leta. Rouhani avuga ko kwemera itanga imihoho rya Zarif bishobora kubangamira inyungu z'igihugu. Yongeye avuga ko Zarif ari umutegetsi akomeye azi kurwanira igihugu cama cabangamiwe na leta z'umwe za Amerika kuva muri ico kibanza byo ca bituma hari bidurumbana. Zarif ntamvu yatanze yamusunitse ku munsi wa mbere gutanga imihoho. Umuhanuzi mukuru w'ibiro by'umukuru w'igihugu White House yarabonanye ejo kuwa gatatu n'umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite. Bubaye ubwa mbere babonana kuva mu kwezi kwa cumi hishwe umenyesha makuru ya muka muri ico gihugu yakora muri Amerika yitwa Jamal Khashoggi. Ibiro vya perezida wa leta z'umwe za Amerika White House vyashikirije ejo kuwa gatatu ko abategetsi babiri bavuganye ku bintu bitandukanye Hiriad harimo gushinga imitahe mu karere ko mu buseruko bwo ati hamwe n'utwigoro two kuzana amahoro muri ako karere. Ntacu bavuganye ku rupfu rwa Khashoggi, urupfu rwavuzwe cyane kandi rwahungabanije imigenderanire hagati ya Amerika na Arabia Saudite. Kushner, umukwe wa perezida Donald Trump, ari mu rugendo rw'imisindwi mu karere k'Abarabu aho azogendera ibihugu byo mu kigobe c'Abarabu bicuditse na Amerika. Uyo ni nawe rero umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ari vyo White House. Kushner ntiyatangaje ibiri mu mugambi wa Amerika wo kugarukana amahoro mu karere, ariko yavuze ko abanyesirayeli na Palestina bakwiye kugira ico bumvikanye ko. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mushobora kutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze tuyahere mu yumutungane aho rugereko rwa sentare nkuru mu gihugu cy'u Rwanda ruburanisha ivyaha vyambukirana imipaka. Rwongeye kwegeza inyuma isomwa ry'urubanza ruregwamo abayisilamu babarigwa muri 40 ku vyaha vy'iterabwoba mucamanza yavuze ko urubanza rwakomeje kuba rurerure bitewe n'ibitigiri vy'abaruguregwamo bararegwa gukorana n'imitwe y'iterabwoba ku isi nka Islamic State ibindi na mugenzi wacu Eric Bagirubusa yabikurikiranye
Bgaro bugira kabiri umucamanza mu rugereko rwihaye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka nibyo ku rwego mpuzamahanga yigiza yisomwa ry'uru rubanza impamvu yatanze bwa mbere arusubika ni nazo umucamanza yongeye gusubiramo umucamanza yasobanuriye imbaga yari mu rukiko ko we n'inteko baburanisha uru rubanza batarangije kunoza dosiye yarwo kubera ubunini bwayo ubunini bwayo nabwo burashingira ku mubare utari muto wabaregwa muri iyi dosiye imwe ku byaha by'iterabwoba Yavuze ko nk'abantu bagerageje uko bashoboye kose barara n'amajoro ashoboka bandika mu buryo bunononso y'urubanza ariko rwanga kurangira yavuze ko badashobora kwiha gutanga dosiye z'urubanza zitanononseye kuko byazagira ingaruka ku baregwa bagaruka gukosoza amadosiye yabo Umucamanza yavuze ko kugeza ubu iyo barebye dosiye yose basanga igizwe n'amapaje asaga 400 yibukije ko kwitondera urubanza bakarunononsura biri mu nyungu ku mpande zombi ari abaregwa ndetse n'urukiko kuko inteko iburanisha igomba gusuzuma ibyo burumwe mu baregwa yavugiye mu nzego zitandukanye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ndetse no mu rukiko ku byaha ashinjwa ndetse n'ibyo burumwe yagiye ashinja mugenzi we inteko iburanisha yiseguye kukuba urubanza rutararangiye maze yizeza ko ku munsi yimuriye nk'isomwa ry'urubanza buri wese azarara amenye icyemezo kizamufatirwa umucamanza yagize ati ntacyo tutakuze turi bakuri imanza tuzibamo ariko uru rubanza rwatinze kurangira witegereje ku maso y'abaregwa ndetse na bamwe mu bavandimwe babo n'icyemezo kitigeze kibashimisha habe na gato baranzwe no kuzunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi ku rubanza rwatinze cyane bamwe bumvikanye mu majwi yo hasi ko bitumvikana impamvu rubanza rwabo rutava mu nzira hagati mu kwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 nibwo umucamanza yasubikaga ku nshuro ya mbere isomwa ry'uru rubanza avuga ko kurunononsura byagoranye ahitamo gutanga itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri nabwo birangiye arusubitse nk'uko byagenze ubushize kuri inshuro nabwo kwinjira mu cyumba cy'urukiko ntibyari byoroshye kuko cyari cyakubise cyuzuye benshi mu bari mu rukiko barabavandimwe b'abaregwa bo mu idini ya Isilamu abaregwa nabo babarirwa muri 40 abashinzwe umutekano nabo batari bake haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo n'abandi bamwe bicaye hasi abandi bahagarara mu madirishya y'urukiko abaregwa babarirwa muri 40 barangajwe imbere na bwana Fundi Salimu biganje mu rugiruko rw'abasilamu Bose bataye muri yombi kuva mu ntangiriro za 2016 bashinjwa ibyaha by'iterabwoba, ubuheza nguni, ubugambanyi, gushishikariza abandi gukora iterabwoba no kurima umutwe w'abagizi ba nabi. Ubushinjacyaha kandi bubakurikiranyeho kuba mu mitwe y'iterabwoba ku isi nka Islamic State. Uru ni urubanza rwakunze kubera mu muhezo ukomeye ku mpamvu ubushinjacyaha bwasobanuraga ko zishingiye ku mutekano w'igihugu. Abaregwa barimo batatu bari mu kiciro cy'abana kwikubitura boherejwe kuburanira ukwabo mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali kubera ko batagejeje imyaka y'ubukure. Ubushinjacyaha bubwira urukiko ko bwageze ku bimenyetso bikomeye bishimangira uruhare rw'abaregwa ku byaha by'iterabwoba. Busobanura ko mu rugo rw'umwe mu baregwa hatahuwe akayabo ka miliyoni 2 z'amadolari. Buvuga ko yari gukoreshwa mu gukangurura urubyiruko rwinjizwa mu mitwe y'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abafatiwe ku kibuga cy'indege biteguye kujya ku rugamba mu bihugu bya Iraq na Siriya ndetse n'abafashwe bari mu myitozo yo kugenda. Bavuga ko abaregwa bafatiwe mu Rwanda kure cyane y'aho icyaha bashinjwa bivuga ko cyagombaga kubera. Abaregwa batawe muri yombi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu. Ifatwa ryabo ryabimburiwe n'urupfu rwa Shehe Mugemangango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko mu mujyi wa Kigali. Uyu n'abandi bagenzi be kwikubitiro bishwe barashwe mu bihe bitandukanye inzego z'umutekano zemeza ko babaga bashaka guturuka ubutabera Isomwa ry'urubanza rigemuriwe ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka. Ekwagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Ekwagira ubusa rakenuye tukabibutsa yuko abo bose 40 baregwa kuba barakoranye n'umurwi w'iterabwoba ku isi nka Islamic State bari baciriwe mu ntango imyaka 30 yo gupfungwa. Tumira mate gato hamaduce twerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Umutekano w'abacungera uruhongore kama rw'igihugu rwa Rubavu Parc National de la Rubavu mu rurimi rw'igifaransa urabangamiwe cyane muri no misi. Abahigi bakurikirana ubwoko bw'impongo ziboneka hake ku isi ugacusanga basa n'abasumbije inguvu abacungera ngaho. Abatari bake mu bacunga ubwo butunzi kama baramaze kwakomerekera co kimwe n'abarongoye urwo ruhongore bose bagasaba leta kongereza abakozi bacunga bibaye ngombwa ikabarekurira gukoresha ibigwanisho bicira umuriro nk'inkoho kugira ngo bashobore kwivuna umwasi mu gihe cyose yoza abagana. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yagendeye iyo parke ya Rubavu.
Abanyagihugu babana n'uruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu benshi bazi kuri parke ya Ruvubu bagizwe ahanini n'abahoze baba muri ico gice gikingiwe. Gushika ubu biracyabagora kwikura mu mutwe inyama z'ibikoko vyo mwishamba zahoze zibatunga buri munsi. Aba ni bamwe bacunga ubwo ruhongore.
Nirabegereye ngaha harabimutse bapfa ngaha bari basanzwe batunze n'aka kanyamanyene kaba ngaha. Ni kuvuga n'uyu munsi iyo babonye nk'ibyo bikoko mubonye kimwe turaraba bo babona ko ari imboga babona yuko nyene ari akanyamashobora kubibonamo.
Nkazirya mbogo wabonye ubushobo bwe zishika hafi cyane. Hamwe bozimarira imbuto iri ngaha zijya zitwa bifred cup cup zisigwa yuko izo muri Afrika yera cawi baza izitari mu karere zikaziboneka mu Burundi.
Baragerageza guhangana nabo bahigi yamara umukenyuro babahinduriye ko ntubasiga marembe.
Ariko rero ni ntambara mu yimisi barahinduye systeme mbere twaragwana ko twese tuzinanye bakiruka bagahunga mugabo uyu munsi bakoresha ingufu nyinshi zo kutugwanya kugira ngo kumbure tubakire dusubire no kubakurikira. Umva bizimisi bakomeretsa abakozi bacu hariho umwe bateye icumu hariya hakurya hariho n'umusuperviseri wo ngaha nabo nyine batemye ukuboko hari n'uwundi muhunge cy'ubundi bakwisa mutema igipanga mu mutwe hari n'uwundi aho hiyo kandi nawe nyene bamukubise icumu hakwa kumuca intoke. Urubyo yose ni ntambara turimo turagwana nabo bahigi barondera izo nyama kugira ngo bazishikire.
Uwitwa Karikera Gilbert ni umugarde umwe wahajya muri sose gutera inyarunazi muri komine Buhinyuza byarashitse bamutera icumu.
Kuneshwa nabo barondera ico rirenza mu ishyamba birafise imvo nk'uko abacungiye urwo ruhongore kama babimenyeshe.
Ubwaguke kandi yase nkanti miliyo wisa hegitari y'ipark yose abagarde forestier 40 ucawumva nawe yuko ni nk'umunani 10 mu ntara urumva ni bake cyane kandi batagira ubuntu. Dusaba yuko boshiramo abasore bakomeye bakabaha formation bikunze n'inkoho bagacunga neza iritunga ry'igihugu. Nimba hari ugize guti baba bamubonye nkeje bakamufata sezo kurasa abantu mugaha harimo no kuyikingira.
Harakenewe kabisa abakozi uzana abakozi jana byiba nitende sico cyonye ntakaboneka n'uburyo tuvuge mwe de placement imodokari n'amapikipiki ku bantu bamwe bamwe nk'abashefu kugira ngo bakurikirane ibintu amakinga ku bagarde.
Uko kurengirwa n'abahigi kubacunga parake ya Ruvubu biremezwa n'umuyobozi wayo bakunda intwari Mariko.
Turafise ikibazo cy'abakozi bake usanga bategereza gukizura mu iyi parake mugabo atabikoresho bafise bikwiye aho usanga rimwe na rimwe bashobora guhura n'umugwi w'abahigi cyangwa bononye bafise ibikoresho kubera abakozi bake basanga barabateye ubwoba aho mbere nko mu minsi yahera nka n'amezi atatu arahera dufise abagarde babiri bakomerekejwe nabo bononye.
Bakunda intwari aranashikiriza umwitwarariko afise ku mutekano w'abacungera ubwo ruhongore kama rwa Ruvubu.
Tugasaba rero yuko leta yoshiramo ingufu ikagwiza abakozi canke bibaye ngombwa bakasubira bakarekura iteka amateka agahinduka abakozi bakizira mu bibanza bikingiwe cyane cyane mu bibanza birimo bashobora kubonekamo abantu baza kubonona bakasubira bakabaha uburyo ari nk'impo kuko n'ubundi kera barazi abakozi bakizura ngaha bari bazifise kuko n'ahandi mu bindi bihugu nta muntu aza gukizura mu maparki adafise inkoho n'ahandi hose birakoresha natwe twakizera neza yuko leta yo dufasha ikaduha izo nkubwira ngo dushobe guhangana nabo bantu baza konona park
uruhigi rutumbera ahanini ibikoko by'imbogo rukaze cyane gusumba ahandi mu bice bya parake biherereye ku ntara ya Muyinga nkuko ubuyobozi bw'uruhongore kama rw'igihugu bubimenyesha imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye ariko nsabe imbabazi ururimi rwanyereranye mwumvise ko navuze rubavu ha kuvuga ruvubu ni rero uruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu ruri mu gihugu cy'u Burundi sigwa rubavu ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye na yavugwa mu Burundi ahico gihugu kita arashika kwihangiro risabwa n'ishami mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS kwijanye n'incanco mu ruganda rwabereye mu ntara ya Ngozi mu ndwi iheze ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwavuze ko bumaze gushika ku bice 80% mu gihe OMS yo ishaka yuko igihugu cyose coshika kuri 90%. Intambamye murayumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu Ngozi Fidelity Shats.
Leta y'Uburundi ifise ihangiro ryo gushika ku rugero rwa 95% mu gisata cy'incancu gitangwa mu gihugu ariko iremeza ko hakiri akagihaze tadindi ku mana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu kugwanya indwara ya sida.
Inovuga yuko adahanambanye nyamukuru zihari ariko turabonye yuko hamwe hamwe n'ubu hariho imigwi y'abantu bagikurikirana kwemera nibaza ko bakuta tajanye n'ivyo gucandaga bamwe bita abemera vya Zebia baracabaye intambamye turizera neza yuko inyigisho ariko barahabwa abajeje intwaro izofasha kugira ngo uno mwaka turimo mbere uzoshobora bose kubashikira kugira ngo ntihagire umwana wo mu Burundi asigara inyuma ataronse incancu.
Abo bayoboke ba Zebia n'abantu bagwiriye mu ntara za Kayanza nabo banza ntibitabira amasekeza y'incancu aba yatunganijwe mu gihugu bakimeza ko atandukanye n'ukwemera kwabo hagataho mu gihugu cy'u Burundi umwaka atunganywa kabiri indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo muri izo ndwi niho haheza hagacandagwa abavyeyi wungenze hamwe n'abana. Mufaso n'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza igihe yugurura indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo mu ntara ya Bujumbura mu mpera z'ukwezi 11 mu 2018 yateye akamo abo bayoboke ba Zebia kuvavanwa n'iyo myemere ituma batitabira incanco kuko kubyiwe atamwana n'umwe akwiye gusigara inyuma naho biruko bukeye kabiri mu ntango z'ukwezi 12 mu 2018 igihe ariko harabasekeza ryo kugwanya ikiza cy'indwara mu giga mu Burundi bamwe bayoboke ba Zebia kiretse ko batagitabiriye hari n'abakubaguye abana babo batewe izo ncanco mu ntara ya Ngozi mu ikomine ya Tangara abana babiri barakebaguwe ku kuboko aho batewe urushinge abavyeyi babo bakabikora mu ntombero y'ugushaka gusohora uyu muti batewe naho Burundi butarashika kwihangiro rya OMS iyo najya akaba ari 90% ry'abacandazwe ubwenge naho ibitigiri byari bigeze mu ntango z'ukwezi kwa 11 kugeza ano mango hari ciyongereye mu ntango z'ukwezi kwa 11 2018 ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwamenyesha ko bugeze kuri 45% ariko ubu uvuga yuko bushitse kuri 48% bukishimira intambwe bwateye mu turere tw'ubuvuzi.
Novuga yuko ure bw'ubuvuzi bwagerageje kuko nta karere k'ubuvuzi katashikanye cyo 90% bifata yuko naho mu mugambi w'igihugu cyo gucandaga ibibondo dufite ibintu byiza ngaha muri Afrika eka mbere no ku isi. Hariho abana twasanze mu ntara zimwe zimwe batari baracandaza. Turavye rero ibiharo twufise twashimye ko benshi bashikije 90% bashoboye kuronswa incanco.
Kubijanye ho nisekeza ryo kugwanya indwara ya mugiga mu shanje rw'amagara y'abantu bashikiriza ko barengeje ibitigiri byihangiro bari bihaye.
Ibiharo twari twiyemeje gushika ko byari ibiharo bishika ku bice 95%, kuba twashikanye ibice 95% n'ibice 6%. Cyumvikana yuko twakoze neza cyane mbere turashima cyane ko twakoranye neza abajejwe amadini twashikiriye abene gihugu baba 1,000,000.
Hisunzwe ibiharo biva mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi no kugwanyikiza cya sida ivyigwa byakozwe mu myaka ya 2016 na 2017 abana barenga 78 ku gihumbi bitaba imana bariko baravuka 47 ku gihumbi bapfa batashikana umwaka na y'abavyeyi 344 bapfa bariko baribaruka ku mugomo kuri ntara ya Ngozi Fidelity Shatse ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongere ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Bakunzi b'inkuru zinugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ntiturabibagira, ariko imbere yaho tubanze gato tunyarukire mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania, tubabwira ingene impunzi z'abarundi zakiriye ingingo y'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu ariwe Kassim Majaliwa yo kugara amasoko rusangi ari muri yo kambi. Agifata iyo ngingo mu ndwi iheze yavuze yuko ari kumvu z'umutekano. Reka mwumve ico abahungiye muri yo kambi bavyibaza ko kuri mikro menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Induta James Jovin.
Mungano yugawe twebwe abanyagihugu tuhagereye ibibazo bikomeye. Ica mbere turonka ububwishaza tuca tubura ico gukaba, kari byo gukaba byahora biva hariya mubaha bakabizana muri mungano, natwe tukabashira ubushaza hagashabaho gukaba, ugasanga umuntu arashoboye kuronka indya azarakaba n'izo yaronka kwisitowa.
Kuri twebwe impunzi twahungiye muri ikambi ya Nduta, twaragize umubabaro udasanzwe twumvise ko mu ngano bayugaye kandi yahora idusahiriza muri byinshi. Mu by'ukuri twari ko turasaba nk'abatanzania bene data ko mu gihe boba bazanye ibidandazwa ko batobazibira bozana ibyo bindi bidandazwa twebwe tudashobora kuronka ngaha mu ikambi, ntibabazibire babarekure hanyuma dukomeze twunge ubucuti. Vyukuri mwoba mugize neza bazanye utuntu ntibabazibire babareke, kuko hari byinshi twebwe impunzi tuba twifuza tudashobora kuronka kuko tutemerewe gusohoka inkambi. Ariko iyo abo bene wacu baje baba Tanzania turaronka bimwe bimwe.
Umutekano ni uw'igipolisi. Iyo mungano ntiwokwinjira batagusatse, ugenda hose barimwo barakubona, hama ugashikaho bakagusaka. Mu isoko haba harimwo abapolisi, none uwo mutekano n'abapolisi bawonona n'abarundi bawonona ni bande bayinzizamwo kutabarengana namba? Nikibi kiba kiba mwijoro, none abo bantu ko bizira mwijoro bagakora ikibi bakisubirirayo, n'ukuvuga ngo biterwa na mungano, biterwa n'ibisumwa tuba twasumye hariya. Eka nukuri turagowe, uyu mwunyu mwaduha nurushira umwe. None wo wujye ukwezi kose ku munsi kabiri kabiri, nukuri uri murabira babira baho ututumesa niho twagenda tugasamba tukagira ati ehe kumbure ari numuha muhujije akakubara turazu ukori wanje ndagupimira hurima hama nzoja ndaguhereza imyumbati ushira abana. None nukuri dupfire hano, icyo ntikibaho. Nukuri
abarundi turafise agahinda mu mutima kubera yuko iyo soko yari dufitiye akamaro kadasanzwe cyane nk'abarundi bahungiye ngaha mu gihugu cya Tanzania. Byashika iyo umurundi afise ikibazo canke akagenda mu isoko yasuma utwo abonye, bigatuma nukuri nk'arwebwe nk'abarundi tunezererwa no kubona yuko menga tubayeho nk'abandi. None muri uyu mwanya abarundi tuziriki?
Nuko amagara yacu ashoboye kuba mabi, hamwe bishitse bakayizana aha mu nkambi bishoboye kutugirira ikimazi. Mu gihe boyugurura n'ingoga vyodufasha kugira ngo tuze turaronka ico kurya co dukaba indya turonka kw'isitowa, kuko nta buryo bundi dushoboye kuronka kugira ngo dushoboye gukaba ivyo turya. Kandi ikindi, umuntu ntashobora gukenera ivyo kurya gusa, hariho n'utundi tuntu dukenerwa nk'uturato kuko urabona aha mu nkambi nta birato dupokezwa, umuntu aja ukenera ikofera yambara ibyambagwa, nubwo baduhaye bijya byambagwa ntabwo bitosheje, ipantaro baraziduhaye mugabo ikabutura, ibirato ntabwo twabirose, ibyo o turashobora kubikenera mu gihe iyo mungano yobihari.
Lero turasaba ko bobugururira mayira muzoba mukoze mu byukuri nitworonka ukuntu dushima, ahubwo reka dushime dukenguruke nibindi biri imbere bizogenda bitunganywa.
Nuko rero bari abahungiye mu ikambi ya Nduta ari mu gihugu cya Tanzania bariko baravuga ingene isoko ya mungano yugawe uko bavyakiriye, samasoko rusangi yose ariko ni isoko gusa ya mungano. Mukanya akajisho ku mbugangurukana bumenye.
Bija bija bira nuga nuga kwa nivyo
kani bihu
ngo ni bihu kani na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
ka sivyo dupingi utangiki
mupinga mupingi umvirizi ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Mu nkuru iriko iranugwa nugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi tugaruka ko ni zuguru iri hagati ya leta y'u Burundi n'igisata kijeje amahoro n'umutekano cumwe bwa Afrika kujanye no gutahukana abasirikare b'abarundi bari gufasha kugarukana amahoro mu gihugu cha Somalia mugambi wa AMISOM. Kwinogenekerezo rya 2008 niho bari bavuze ko abarundi ingabo zigera ku gihumbi zoba zose zamaze gutaha, ako kugera ino saha amaze gutaha amajana ne gusa zoza ibizo kurikira ni gute, abatari bake baravyibaza ku mbuga ngurukana bumenyi iri mugenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse niwe yaye haducishirize amaso uno munsi.
Abasirikare igihumbi bari bategekanijwe gutahukanwa kuva kuwa 21 z'uku kwezi gushika kuri uyu wa 28 ntibabaye bagitahuka bose bivuye ku kunyinyurana kuri hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bwa Afrika kuri ico kibazo. Amajana ne nibo bamaze gushikanwa mu gihugu gusa. Leta y'u Burundi hisaba ko haba inama rukokoma y'abakuru b'ibihugu kugira ngo bafate ingingo ntabanduka. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabivuze mu ndwi iheze ari kumwe na mugenzi we arongoye igihugu cya Somalia yagendeye u Burundi. Ariko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko ingaruka zishobora gutangura kwibonekeza ku bijanye n'uburyo bwahora bufasha abo basirikare nko mu bijanye no gufungura, kwivuza hamwe n'ubwakoreshwa mu bitoro uhereye uyu munsi bategerezwa kuba buri indege batahuka. Kugeza ubu ariko ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka ubumwe bwa Afrika kugira ngo butange umuco. Aha rero mu kiganiro giherutse mu bashingamateka kubw'iyo ngingo, bamwe babona ko iryo gabanywa rishobora gutuma aba Ashabab ari nabo bariko baragwanywa bashobora guca babangamira igihugu cy'u Burundi. Amede Misago numwe muri bo.
Kuko burya iyo ngo mubanye agize ikibazo n'inzu y'umubanyi ifaswe ukarera amaboko na gwa wirasikigo. Somalia ari nk'igihugu tubona kinini ya nka kijya. Uno munsi tuvuze ngo ivyafatiwe mwako kanama k'umutekano ngo tubifate minenego. Nana burya abasababu bazi ico twabakoreye ko atari ciza. Ejo natwebwe tuzoshikigo.
Ukutumvikana kuri ico kibazo co gutahukana abo basoda ku ruhande rwa leta nuko yahungukira mu buryo bw'amafaranga mu kuronka ay'agaciro. Nubwo kandi leta yagirije bamwe mu batavuga rumwe ko babifisemwo uruhara, ubumwe bwa Afrika bwobwo buvuga ko biri mu mugambi wo kugabanya ingabo ziri gufasha muri ico gihugu. Aha rero u Burundi bukaba bwari bwaragerageje kugwanirira kudatakaza ayo mafaranga kuko ivyo gutahukana abasirikare vyatanguye gusabwa n'amashirahamwe atahoyegamiye mu vya politike kuvaho habaye ukutumvikana ku kiringo c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2015. Nkuko bisanzwe turasoma ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi. Kubera ko ari byinshi cyane turasoma bimwe bimwe tutavuze banyene kuvyandika. Duhere kuri uyu yanditse abaza ati: mbega none abo basoda bari bagiye gufasha kugarukana amahoro canke guca ingero, emwe hahaha akabigatwengwa nk'akeza. Uyu ndi nawe ati: murabona baraho ko bajya bakaravye iyo mitwe ubu bose barayimenye. Kare mwavuga ngo leta ntikura mahera, reka bitahire bose ibya Somalia bibatekurukane namwe. Ubu nawe agira ati: uko biri kose ingabo z'u Burundi zari zashimiwe cyane gose muri ico gikorwa cyo muri Somalia ko zivyifatamo neza, nizitahire nibabona ko haragahaze ku bwazo bazosubira bazitumeko. Hari n'uyu yanditse agira ati: ukagira naho borara barakora neza gute leta idashaka ibiganiro, hari kizovamo ndi ngaha muzombwira. emwe bavyita kununuzwa. Tugarukirize kuri uyanditse agira ati akaje ko ntikazirumwe ababifisemo uruhara bose bararaba bisubireko. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenewe kuri we duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joe yamufashije muhinga bw'ivyuma. Diane nahazo nabategure nongera ndabashikiriza wanyu mu ntara y'uno munsi, tuzongere ejo nkaho twatanguriye.